Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Juti banywanye mwabonye ikingura muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104.3 mu karere ka Kisoro muri Uganda muradukurikira kuri FM 88.9 ya radio ijwi riyobora Voice of Muhabura. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, metero 31 na metero 41. Aha mu Burundi nyine ejo wari umunsi wa 11 wo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu n'andi matora.
Tuzubahiriza agateka kazi na muntu, tuzohagararira tagisi ibyo cyangwa gufyina k'ubutungane butunganiriza bose atankunzi kandi bwigenga koko.
Domitien Ndayizeye ni kandida w'urunani kira Burundi ku mwanya w'umukuru w'igihugu, yigeze nawe kuyobora Burundi. Arizeza abarundi rero ko natorwa azashyira imbere uburenganzira bwa muntu, ituze n'umutekano kuri bose. Mu Rwanda abantu bahitanywe n'imyuzure n'inkangu, naho muri Tanzania mu nkambi ya Nduta ni mu nkambi y'impunzi abarundi barenga 18 baburiwe irengero. Ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari. Ijwi rya Amerika mbere y'ibiyaga bigari duhere hirya no hino ku isi. Na makuru twateguriwe kandi tugezwaho na Aloys Bigirimana.
Urakoze Thomas. Mu Rwanda igipolisi cyaraye gitangaje ko umuntu yitwaje grenade yamuhitanye abandi 11 barakomereka. Igipolisi cyashikirije ko iryo byabereye ku murenge wa Ndera, akarere ka Gasabo, mu nzi korerwamwo bakimyozi bamwa imishatsi. Igipolisi kimenyesha ko amatohoza yibanze yerekanye ko atari igikorwa cy'iterabwoba kandi ko ayimbitse yatanguye kugira hamenyekane aho nyakwigendera yakuye iyo grenade. Ibisagara hamwe n'ibitaro mu buraruko bw'Ubutaliyano biriko biritegurira kwitwarirwa n'imiryango y'abahitanywe n'ikiza cya corona. Basaba indishi ku makosha yabaye mu buvuzi, ukutitaho abarwayi hamwe no gutanga amakuru atariyo. Amasosiyete yaburabujwe n'ingingo za guma mu rugo zashyizweho n'abategetsi, nayo nyene ariko ariyumvira gushira hamwe ibirego by'uko abategetsi bananiwe guhagarika ikwirakwira rya COVID-19. Imiryango y'abahitanywe n'ikiza iharurwa mu majana yo mu ntara ya Lombardi yasinzikaye cyane mu Butaliyano yidogera abategetsi kutabyifatamo neza. Abantu barenga 25,000 baramaze kwicwa n'uwo mugera muri icyo gihugu. Ubutungane bw'Ubutaliyano nabwo bwaratanguye amatohoza ku kigo kibamwo abageze mu zabukuru mu gisagara ca Milane, ahafuye abarenga 200. Abandi bagiye kwitwarirwa n'amasosiyete amwamwe mu Butaliyano ni leta y'Ubushinwa ahaturutse uwo mugera. Avuga ko ariko arakorera hamwe kugira arungike ibirego biri mu murwi umwe. Hano muri Leta Zunze za Amerika, igipolisi cyo muri leta ya Oklahoma kivuga ko abakozi batatu bakorera inzu y'uburiro ya McDonald's bakomeretse bikomeye barashwe n'umukiriya. Bavuga ko uwo mukiriya w'umukenyezi yabujijwe kwicara muri restora kubera amategeko ya COVID-19 acara atahashavuye mu nyuma garuka kurasa. Sosiyete McDonald's yavuze ko ubwo bugizi bwa nabi bushingiye ku rwanko ku bakozi bariko barubahiriza amabwirizwa y'amagara y'abantu. Mu ndwi heze muri leta ya Michigan, umuryango ugizwe n'umugabo n'umugore hamwe n'umwana wabo w'umuhungu warahanwe inyuma yo kurasa ubujejwe umutekano yari yababujije kwinjira muri butike. Bahowe kuba batari bambaye udufukamunwa dukinga ikwirakwira ry'umugera wa corona. Urunani mpuzamakungu rurongowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwaragavye igitero cyo kwihora ku kagwi k'umuhari w'iterabwoba wa leta ya Kiyisilamu muri Siriya. Bashikiriza ko bafashe kandi umukuru w'ako kagwi mu mihana yahitwa Deir ez-Zor. Umukuru w'urwo runani yashikirije ko ico gitero cabaye ku munsi wa gatatu kandi cyagenze neza cyane, ariko nta byinshi yifuje gutangaza birenze ivyo. Naho umuhari wa leta ya Kiyisilamu wasanganguwe mu kwezi kwa gatatu, amaperereza y'urwo runani yerekana ko ugifise abarwanyi bashika ku 14,000 muri Siriya na Iraq. Bavuga ariko kandi ko ibikorwa vyawo byahungabanye kuvaho Amerika yiciye umukuru wawo Abu Bakr al-Baghdadi mu kwezi kwa 10 mwaka wa 2019. Abantu bashika kuri 11 barafuye kuri uyu wa kane, abandi bashika igihumbi bagira ingaruka zo guhema inyuma yaho imyuka ya gaze itorokeye mu ihinguriro rya plastike mu bumanuko bw'Ubuhindi. Abapolisi bashoboye kuja kunzu ziri hafi y'iryo hinguriro baratabara abashika ibihumbi bitatu. Iyo myuka ikekwa kuba yavuye mu gikono caretswe kitugawe neza kubwa guma mu rugo yari imaze indwi zirenga zitandatu kubera umugera wa corona. Igipolisi gishikiriza ko cyatanguye amatohoza y'icyateye iryo sanganya. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishikiriza ko ririko rirasaba imfashanyo y'amamiliyaridi y'amadolari yo gukingira ubuzima bw'amamiliyoni y'abantu no gufasha guhagarika ikwirakwira rya COVID mu bihugu bibangamiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashikirije kuri uyu wa kane ko hakenewe imiliyaridi zitandatu n'ibice indwi z'amadolari. Umuyobozi w'ikigo cya ONU kijejwe imfashanyo Mark Lowcock yashikirije ko ibihugu bitunze bititeze kuronka abashasha bandura mu mezi atatu canke atandatu ari imbere, ariko avuga ko abanyagihugu batakaje ubuzi n'imishahara abandi barabura ibifungurwa. ONU ivuga ko ayo mafaranga agenewe kuzofasha ibihugu atamikoro bifise birenga 60 birimwo Benin, Djibouti, Liberia, Mozambique, Pakistan, Philippines, Sierra Leone, Togo hamwe na Zimbabwe.
Aloyizi Bigirimana urakoze kuri aya makuru yo hirya no hino utugejejeho. Nshuti zacu, mbibutse ko iyi ngiyi ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu, nimuje no kuri internet wa@akadomo, radio yacu voa@akadomo.com, ndetse no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Naho murakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Noneho amakuru mu byaga bigari. Duhere mu Rwanda h'imvura nyinshi yahitanye abantu n'ibintu. Ejo abantu 65 nibo bari bamaze kumenyekana ko bapfuye. Claude Ganza mu Nyamagana aratubwira uko bimeze.
Kuva mu ijoro ryo kuwa gatatu ku itariki 6 kugeza mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 7 z'uko kwezi kwa gatanu, haguye imvura nyinshi mu bice bitandukanye by'igihugu, ariko imibare y'abahitanwe n'ibizirerekana ko intara y'Amajyaruguru ariyo yabuze abantu benshi. Kugeza ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane muri rusange bari bamaze kumenyekana ko bishwe n'ibiza mu gihugu hose ni 65. Abantu 29 nabo mu ntara y'Amajyaruguru, barimo 22 bo mu karere ka Gakenke, 6 bo mu karere ka Musanze n'umuntu umwe wo mu karere ka Rulindo. Intara y'Iburengerazuba nayo yapfushije abantu 24, barimo 18 bo mu karere ka Nyabihu, 5 mu karere ka Ngororero n'umuntu umwe mu karere ka Rubavu. Abandi 12 bahitanwe n'ibiza nabo mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko abenshi bahitanwe n'inkangu n'imyuzure. Hanasenyutse amazu ataramenyekana umubare, ibiraro n'ibindi bikorwa remezo nabyo birahatikirira. Ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu buvuga ko hasenyutse amazu abarirwa muri 100, ibyumba by'amashuri, ibiraro n'imyaka myinshi mu mirimo itwarwa n'amazi. Ubwo twavuganaga n'umuyobozi w'akarere ka Rutsiro madama y'Inkamiye Emerance ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane, yabwiye Ijwi rya Amerika ko nta muntu n'umwe urapfa mu karere ayobora, ariko ko hasenyutse amazu arenga 200 n'imihanda irangirika.
Imvura yangirije kuko mwabonye ahantu henshi yagenze muri karere kacu, ariko kubw'amahirwe nta muntu urabura ubuzima. Kugeza itahangirije ibikorwa remezo, imihanda henshi yagiye isiba mu mirenge bagenda ntabwo byoroshye, kuko n'umuhanda munini urimo inkangu nyinshi mu gitondo wari wafunze. Amazu rero y'abaturage yakomeje kuva bacyabarura kuri 228.
Nta bantu babikomerekeyemo? Abo basenyewe amazu yabo hagati aho bari hehe?
Baracumbika mu mashuri, hari n'abamaze kwimukiramo, abandi bari gucumbika mu mazu y'abavandimwe babo atarasanzwe atuye n'ahandi hari inyubako za leta n'insengero bagiye bacumbika abantu batandukanye.
N'ahandi henshi mu tundi turere, abagize ibyago amazu yabo agasenywa n'inkangu baracumbikirwa cyane cyane mu bigo by'amashuri n'ahandi hantu hateguwe. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi ivuga ko ibikorwa remezo byibasiwe n'inkangu n'imyuzure bikomeza gusiburwa no gusanwa hirya no hino mu gihugu. Iyi minisiteri ivuga ko bitewe n'uko imvura imaze igihe igwa ari nyinshi, byatumye amazi aba menshi mu butaka bikaba byongereye inkangu n'ingaruka zazo. Yanijeje ubufasha abagize ibyago byo gupfusha ababo, ivuga ko bafashwa mu mihango yo gushyingura n'ubutabazi ku bakuwe mu byabo n'ibiza. Ministeri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi kandi irakangurira abantu bose gukomeza kwitwararika no kwirinda ibyabateza ibiza no kwimuka hashira ubuzima bwabo mu kaga. Iyi mvura yangije imihanda inasenya ibiraro hirya no hino mu gihugu, ihitana amatungo, isenya ibikorwa remezo kandi ubutaka bwatenguwe n'inkangu n'imyuzure hirya no hino byangije imyaka itaramenyekana ingano. Twakomeje kugerageza ubutabazi, ivuga ko hagikorwa isesengura ry'ibyangiritse kugira ngo abagezweho n'ingaruka batabarwe. Uko iyi ministeri igenda ishyira ahagaragara amakuru mashya, turakomeza kubibakurikiranira. Claude Ganza, Munyamagana, mu Burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Claude Ganza, Munyamagana, urakoze. Ariko rero nshuti zacu, murabyumva namwe, birashoboka ko iriya mibare y'abantu 65 ejo bari bamaze kumenyekana ko bahitanywe n'imvura nyinshi ishobora kuza guhinduka. Nihagira igihinduka birumvikana, turabibagezaho mu makuru yacu ataha. Noneho tujye mu Burundi. Amatora azatangira mu byumweru bibiri biri imbere. Pierre Claver niyo nkuru aratubwira uko ejo bamwe mu bahatana biyamamaje.
Kuri uyu wa kane n'umunsi ugira 11 w'imyiyamamazo mu banyepolitike batandukanye mu Burundi bariko bahiganirwa ikibanza c'umukuru w'igihugu hamwe n'ibibanza by'abashingamateka n'abajenama b'amakomine. Urunanikira Burundi rwashize imbere Domitien Ndayizeye yahoze atwara Burundi mu myaka y'2000 igihugu kikiva mu ntambara. Imigambi hamaze iminsi ashikiriza abanyagihugu yifuza ko bamuhunda amajwi harimwo kunagura imigenderanire n'amakungu hamwe no kunagura inzego z'umutekano.
Gusasakaza intwari ibereye mu Burundi, intwari irangwa n'ubuntu, amahoro, demokarasi n'iterambere kuri bose. Tuzubahiriza agateka kazi na muntu. Tuzohagararira tagisi ibya cangwe gukina k'ubutungane butunganiriza bose atankunzi kandi bwigenga koko. Cyo kimwe nuko igisirikare, igipolisi cy'igihugu n'ikigendereza bizokoresha ubumenyi n'ubuhinga bize mu gukingira bose atankunzi.
Ndayizeye ntiyibagira ibisata biteza imbere ugwaruka hamwe n'umurimyi butunze benshi mu Barundi.
Umwavu nyawo, amatongo atunganijwe neza n'indimo zigezweho. Tuzobija inama mu kanya gato. Tuje kandi guhimiriza no gushigikira urwaruka mu kwikorera utwago, mu rudandazwa, mu by'ubukerarugendo, mu by'amahinguriro, amakoperative n'ibindi. Leta izobategekaniriza amahera y'ingwati n'umugwi w'abajanama babunyoye. Uzokumvisha kandi n'amabanki gufasha muri iyo migambi. Tuzosubiramo ibiharuro by'amakori n'amatagisi mu ntumbero yo kongera abanyabyashara n'ibyashara, abatanga kori n'umusaruro w'ikori. Tuzogururira kandi amarembo n'abanyemari b'abanyamahanga.
Uwigenga Francis Rohero uyu munsi yari Karusi avuye mu Ruyigi. Francis Rohero igisata c'ubutungane agifise ko umwitwarariko niyatogwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
Umurongozi rero twifuza yaba ari Francis Rohero nuko aza adasubira kugena inzego zose z'ubutungane ngo azigire gwiwe. Twateguye yuko ikiraba ico bita Conseil Supérieur de la Magistrature cahora gitwagwa no mukuru w'igihugu gasanga kirimo n'abategetsi benshi baba bashikiranganje n'abandi, kwivyo bidasubira ahubwo abacamanza bose bahurikiye mu rwego rw'abacamanza n'abakurikirana ibyo bintu byo bose bari hafi akabari babaza gukorana bakitorera abeza muri bo akabari babagira Conseil Supérieur de la Magistrature. Iyo nayo igaca ibamwo abantu biteka utamengo nabaje gupfukamira imigambwe nabaje gupfukamira umukuru w'igihugu n'inzego bagaca barangura amabanga yose ajanye n'ubutungane akabari bo bashikiriza abagenwa mu mabanga yo kuba aba procureur abakuru b'amasentare. Tuje hasi gushikaho hagaruka ya ntahe yo kumugina aho udasanga insoresore z'imigambwe arizo zisigaye zija gucira imanza abantu zigira ibyo zishatse zicira zangondagonde abashatse abazihereje amahera aho kumva yuko tugarukana ubuntu muri iki gihugu.
Mugenzi we Dieudonné Nahimana amaze iminsi mu buraruko bw'igihugu Ingozi ari nayo ntara bavukamwo be n'umukuru w'igihugu ahari n'umukandida atavuga rumwe na leta agatogwa sa niyatogwa. Dieudonné Nahimana yiyemeje kuzotuburura umukanda w'abakozi ba leta
kwitwararika ingene abantu baronka umushahara ukwiye kugira ngo ntihagire umuntu yakoreye igihugu yitwararitse ubuzima bw'abantu ahembwe intica ntikize. Hari ibintu bibabaje ukabona umuntu arakorera igihugu umwigisha cyangwa n'umupolisi cyangwa n'umusirikare cyangwa n'umuntu wese akora akazi ka leta mugabo wageza kumaza umushahara ukamubaza amafaranga ariha inzu ukamubaza amafaranga ariha ibyo afungura ukabaza amafaranga ariha umwana ku ishure ugasanga umushahara n'ushobora kubiriha byose.
Evariste Ndayishimiye umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi nawe amaze iminsi mu buseruko bw'igihugu kuri uyu wa kane yari mu Rugigi avuye mu Cankuzo. Agatogwasa umukandida wa SNL yabandanirije ibikorwa vyiwe ibubanza ku mpanda yasubiye kwiyamiriza abo yita ko arabakeba bamufungira bakanamwicira abanywanye. Yagarutse cyane cyane ku bakandida mu bibanza by'abashingamateka abakenguza mateka n'abajenama b'amakomine bafunzwe. Asaba abanywanyi biwe kudacika intege ahubwo kubandanya gushika itariki 20 z'ukwezi umunsi w'amatora yita ko ari nk'umunsi wo guhindura ibintu mu kumutora. Gaston Sindimwo asarikira umugambwe Iprona wewe yakoreye imyiyamamazo yiwe imuyinga. Uyu yabwiye abanyamuyinga ko ku butegetsi bwiwe bazosubira kugenderanira ukuri kwamye n'igihugu cy'u Rwanda bahana urubibe ariko badaca n'uwaka biturutse ku cyo yita ubutegetsi butabereye. Ni mu gihe asanzwe ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu muri ubwo butegetsi nyene. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Tugume mu Rwanda ariko none mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Uburengerazuba abaturage bahinze hakurya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibashobora kujya gusarura muri iki gihe cy'icyorezo cya virusi ya corona. Barasaba rero ubutegetsi kubakomorera kubera ko babura ibibatunga nk'uko babiganiriye umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Temistocle Mutijima.
Ifungwa ry'imipaka kubera COVID-19 ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa, ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze. Ku mipaka igera kuri itatu ihuza u Rwanda na Congo wambukiye mu karere ka Rusizi, ahahoze hanyura ababarirwa mu 1000 buri munsi, ubu nta n'inyoni itamba. Benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza ni abakoraga imirimo y'abanyakabyizi. Muri abo banyakabyizi harimo n'abahingaga mu masamba ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa Bugarama Kamanyora. Abo barimo ibyiciro bibiri, ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga, ndetse n'abari bahafite amasambu yabo yo baguze cyangwa se bakodesha ku bene gihugu. Mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje, abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira nayo bamira.
Bahinga muri Kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati, ibyo byose nyine turahombye. Twagiye tuguza amafaranga tukatisha imirima, kamara kwatisha imirima twati ntitweza tuzishyura amatsinda. None rero amatsinda tugeza ubwishyu aho ubwishyu bwari buri hari muri Kongo.
Ibishyimbo byanjye ndi kuba telefone akambwira ko bihari kandi byumye, nanjye rwose mu rugomerewe nabi nkeneye kuko nanjye mwaduhe igihe cyo kubisarura ibishyimbo n'imyumbati ibigori byo ntibirere.
Nanjye nanyinze muri Kongo aho bita mu Rubarika, ariko kubera nyine indwara yaje yabaye tukirimo hano mu Rwanda hari imyaka yahezeyo, ubu ngubu cyakora ibishyimbo bibi yarapfuye.
Igice kinini cy'aba banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri Kongo ni abava mu mirenge ya Bugarama, Muganza, Gikunda, Mvura na Nzahaha, ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa Bugarama Kamanyura nka Kamembe ndetse na Mururu. Ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri Kongo ahitaruye ingo zabo?
Imirima ya hano mu Rwanda iwacu yari ihenze. Abaturage kenshi bomokaga hakurya kuko ariho amasamba aboneka, bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse bariyo bahinga. Ni benshi cyane hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo, ahari ngo hageraga mu gitondo mu myaka yashize, mu gihe cyashize korona itaraza niho wari kubona ko abaturage ari benshi cyane. None rero iki cyorezo kimaze kuza imipaka yarafunzwe.
Iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye ubu barimo kwicira isazi mu jisho, mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi.
Inzara iratwishe, ari inzara y'amafaranga, ari inzara y'ibiryo, n'akazi nako byose byaratunaniye ntaka ntayo dufite.
Impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba, kubera nyine ingaruka dufite nuko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze.
Dufite inzara mu miryango kandi twarahinze, ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira.
Abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka bakajya gusarura imyaka bahinze.
Icyo dushaka ko badufasha nyine nuko baduha niba igihe gitoya, niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi, tugakuraho ibyo twari twahinzeyo. Bakomeza nyine kuri kwirinda ni kandi turabishoboye.
Ni umuntu ubabarira ibyumweru bitatu tujye kubisarura. Dukuragura inzara ntitwice inzara yatwishe rwose. Iratwishira turembeje mana we. Ibyumweru bitatu ari byo mutubabarira. Tujye kuzana imyaka yacu rwose. Bimwe bagiye babisarura. Ariko tugiye byasigaye twabizana. Ni nk'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose.
Tahani twahinze mu Rwanda ntaho ni muri kumwe twasize umutungo mudoreze nk'ibyumweru bibiri dusarure imyumbati n'ibishyimbo imyumbati turarandagura n'ibishyimbo tuvaneyo ubundi bongere bafunge.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye Ijwi rya Amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu, ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi. Bwana Kayumba Ephrem ni uyobora karere ka Rusizi.
Ikibazo twaracyakiriye ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda, harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira bwo kujya gusarura imyaka yabo. Birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi, inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi, ubwo turategereje ikizavamo.
Hari icyizere muhawe nda kubyo biganiro byagira icyo bitanga vuba?
Mbo birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu, dutegereje ikizavamo, ihabije cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha.
Ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina wabo bahinzi bafite amasambu muri Kongo, ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana. Abo bakavuga ko guhinga muri Kongo byabahendukiraga kubera amasambu ahendutse gukodesha ugereranyije no mu Rwanda. Mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume, bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda noneho tujye muri Tanzania, mu nkambi ya Nduta irimo abarundi benshi, muri bo abarenga 18 baburiwe irengero muri ibi byumweru bitatu bishize byonyine gusa. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Umutekano muke ni kimwe mu bibazo bitarakemuka mu nkambi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania. Kunyuruzwa no kuburirwa irengero bamwe bamwe mu miryango ni kimwe mu bitumye umutekano uba muke muri iyi minsi. Abarenga 70 nabo bafungiye mu gasho ahitwa Nyamisivya muri komine Kibondo kubera kwagirizwa amakosa atandukanye. Benshi muri bo banyuruzwa n'igipolisi kibagiriza ubusuma n'ubwicanyi. Aburirwa irengero nabo ni bamwe mu baba bagiye inyuma y'inkambi gusoma no gushaka inkwi, hama gahura n'abagizi ba nabi kibure abaturanyi bagiriza kwiba mu matongo yabo. Hari n'abanyuruzwa bagirizwa bya politike kubera izo nkambi ziri hafi y'igihugu cy'u Burundi byorohera abava mu Burundi binjira mu nkambi bitabagoye. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika zatubariye amabi ariko araba muri iki gihe.
Hari kwiha usanga mu ijoro zawumva iryamye imodoka iraje kintu nziko gikunda gutembera mu ijoro ni ambulance je nsohotse nkaraba nkabona si ambulance ukabona abantu muri modoka bagenda bamurika nyamatoshi mu mavirage gatoyi bukeye ukaza wumva ngo kwanaka bare batwaye umuntu tugategera ko umuntu azogaruka kopo ugaperereza ikintu bamutwariwe umuntu ariko rimwe rimuza wumva ati yari umusuma n'undi utarumenya ko yiba
ashaka kuja kuryama mu ijoro ukaza wumva umugabo baraje kumutora ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangaye ku busho bwose wagenda bakabaza kwabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeza zangaha uwo muntu ukazorindira ukazobura
rero ngaha twegira impande y'uburu kuza ubona umuntu atahunze ukajimubona ari ngaha mu nkambi ukiyumvira none uyu muntu kaje ngaha mu nkambi yaje gukora iki yazanywe n'iki subiyeyo hashimise kandi ukumva yagarutse none abahigiki nk'umurundi wewe agushyase n'ingombwa arinda arinda yagutoye.
Ku bw'icyo kibazo cy'umutekano muke mu nkambi ya Nduta, Ijwi rya Amerika ryatembere mu biro by'igipolisi komine Kibondo aricyo kigeje umutekano mu nkambi n'andi hose muri iyo komine. Umuvugirizi w'igipolisi Polisi bwana Paul Gaspar yavuze yuko umukozi wa nabi iminsi yose yama yafashwe mu ntumbero yo gucungera umutekano usanganywe amakosa arafungwa. Aboneka ko arabagizi ba neza nabo bagasubizwa mu miryango yabo.
Tumekamata jumla watu 18, kuna waliotoroka makambini.
Tumaze gufata abantu 18, harimo abavuye mu nkambi, harimo n'abafite amakosa atandukanye. Wose ntare izo kwemeza rero tuzomufunga, ariko uwo tuzosanga ata makosa afise tuzomurekura. Amabi yatuma tubafata mu nkambi ni menshi. Urazi yuko tubaretse umutekano uba mubi cyane kuruta uko biri.
Tuliwakamata watu 55, watu 24 walirudishwa makambini.
Mu kwezi guheze twafashe abantu 55, muri bo 12 twabashikirije kuri sentare, abandi 24 twabashibije mu nkambi. Urabona yuko ubusuma n'urugizi bwa nabi mu nkambi burenze urugero. Yeah, mom. turabafata kugira batinye gukora amabi mu nkambi.
Makambini tumurejesha makambini.
Naho igipolisi kivuga yuko kazi kabo ari gucungera umutekano, ariko izo mpunzi zifite amakenga kandi zifite icyo zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na Seri kugira umutekano mu nkambi no mu baturanyi. Uwe mwiza gusumba.
Ego umuntu naho baza kumutora mu ijoro, hari gihe baza kumutora asanzwe afite amakosa yiwe yagiriza. Mugabo abiwe nabo bo mu muryango wiwe baje kumurondera bakanamubura. None nk'ubu baba bafungiye hehe ho muryango utamubona? Mbe umuryango ugiye kuraba umuntu wiwe naho abafunzwe bakamumunyegeza ntihaguma bishemwe ko bamwishe nubwo bakiriho. Ahubwo ariho je nk'ico nosaba bo bafungi hantu habonekana urya umuntu amukeneye kumuraba akamubona kugira n'umutima ukaje hamwe.
Ugenda fisa gahinda kubera uba ugiye kuba umupfakazi abana bakaja kuba imfuvyi. Kuko niyo uzotaha mu Burundi bazokubaza iyo wamusize kandi na utazi ukuntu byagenze. Umuntu yarapfuye hoho na bose barumva ko yapfuye, mugabo atapfuye nawe bazokubaza uwo muntu yagiye.
Je bavyiza rero mwebwe mubijejwe asha mudukingire twebwe impunzi, kuko ndabona asha mwibi bihe ntivyoroshe kabisa. Asha ningorane kweri mwe mubijejwe murabe mudukingire twebwe impunzi n'ahandi ho asha ningorane kabisa.
Mubitigiri bitangwa na Seri mu gihugu cya Tanzania sigayemo impunzi zirenga gato 1,060 mu nkambi ya Ndutarimwe abarenga gato 70,000 Nyarugusu 50,590 na Mutenderi 30,000 mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tugeze kuri wa mwanya tubasangiza kimwe mu bintu byaranze itariki nk'iyi mu minsi yo mu mateka habayeho. Turabigezweho na mugenzi wacu Venuste Nshimyimana.
Buri mwaka ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa gatanu hizihizwa umunsi wahariwe imiryango ya Croix Rouge na Croissant Rouge. Ni umunsi wo kwibuka abantu bose bafataga igihe cyabo bakagiharira kunganira iyo miryango mu gufasha abatishoboye. Umuryango wa Croix Rouge washinzwe mu mwaka w'1863 kubera umusubisi Henri Dunant wabonye inkomere zipfa zitagira kivurira, kimwe n'abari bavanywe mu byabo mu ntambara yaberaga mu mujyi wa Solferino mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Kimwe mu bintu bigaragara uyu muryango wagezeho ni ukugabanya ku kigero cya 75% abanduye iseru muri Afurika, kandi ukaba uri ku isonga ry'abaharanira guca burundu malaria. Ikirangantego cya Croix Rouge kigenda gihinduka kubera ko umusaraba ari uw'abakirisitu mu bihugu by'abayisilamu bakoresha ikimenyetso cya Croissant Rouge, ariko rero si mu bihugu byose by'abayisilamu kubera ko nko muri Irani mu kirangantego harimo intare itukura n'izuba, naho muri Isirayeli basabye ko hakoreshwa inyenyeri itukura ya Dawudi kubera ko basanga ibimenyetso birimo abayisilamu n'aba kirisitu babyibonamo, ariko abayahudi bakumva atari ibyabo.
Venuste Nshimiyimana, urakoze.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bishwe rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1 2 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Chuti zacu, muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Naha rero aya makuru y'akakanya ahumurije twayabateguriye kandi twayabagejejeho na bagenzi banje bose dukorana hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. turi iwacu muri wese mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virus ya corona. Mugira umunsi mwiza rero, namwe kandi ndabasaba rwose, turabashishikariza twese kwirinda virus ya corona uko mushoboye kose. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.